Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mubagenzi, turi kumwe kuri uno munsi wa kane, tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu, mwaka w'2018, muri studio 5 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, teramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Demokrasi yubakwa n'uko ibyumviro bitandukana. Bamwe rero usanga bagira umwete, ugasanga kumbure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu. Abo jima nono bagira n'imwe gusa, nibumve yuko Burundi n'ubw'abarundi bose.
Uyo ni umushinga mateka Gatogwasa yaserukiye urunani amizero y'abarundi, aho yariko yandikisha ugo runani kugira ruzokwiyamamaze mu matora yo guhakana canke kwemeza ivyayihinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye impunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda zifuza gutahukanwa. Ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu Rwanda ziva muri Congo kubera kwanka kwandikwa biciye mu buryo bwa none, zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyabo canke zigatwarwa mu kindi gihugu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, umwe muri izo mpunzi Harushimana Boris Christian, yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko bari muri 33. Igipolisi cy'u Rwanda cyemeza ko cyahagaritse bagirizwa kugumura bagenzi babo.
Umunsi wa mbere uduserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye, bavuga yuko bagiye kubabaza gushika n'ubu ntibaragaruka, ntituvye babashize. Hari abo bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi, ariko abo mvuzi babiri bobo bafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse.
Uvuze ngo polisi ariko ikubita impunzi?
Yego, mu Bugesera mu kambi y'Igashora abapolisi benshi bari injiye, hanyuma bareza batangura gutandukana impunzi, abavyeyi abana ukwabo babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri, ariko barabibankira ati ntibikunda. Baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'Igashora barabatwara, hama abandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita.
Babakubita bavuga ko babahoriki?
Badukubita gusa, ndabatubwira icyo badohora, kandi nawe uri kurakubitwa ntiwaja kubaza ati badohora iki.
Uri mu bakubiswe?
Twese ndi mu bakubiswe, mugabo twese turi umwe. Byashikiye bamwe nanjye bishobora kunshikira.
Hariho amakuru avuga yuko hari abo baba barakomeretse, ivyo nivyo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa cane?
Yumva umuntu ariko aragukubita inkoni samavuta aba ariko aragusiga, uraheze ugakomereka. Abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita.
Abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangahe?
Ntabo bahari vyabaye mu masaha y'inyuma ya saa sita. Ntiboshobora kubwira ngo ndabasaha ntibariya. Hariho n'ubukomereka akavuga ati reka negeze, ahubwo ntibahave basubira kunkubita. Urumva ntitumenye igitigiri cabo, ariko ico mbona coco ubu bariko baratera akamitende.
Bari aho mu ikambi nyene cane?
Bari mu ikambi nyene aho igashora. Nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise. Ntitugire nabo ingene bamerewe.
Ubu uko ibintu biri, icuka cifashe gute?
No munsi haje abaserukira leta baratubaza, kubera mu minsi iheruka twaranditse icete dusaba yuko u Rwanda kubera amategeko yabo tubona tukayashobora. Turavuga tuti basi duhindira tuyadanyirize turabe igihugu co twakira. Hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye, ukavuga tuti mutureke basi twisubire mu gihugu cacu.
Leta yabishuye iki?
Leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku buryo busanzwe arejistema Manuel bakatwandika ku buryo budasanzwe, baraduha izo mpapuro ati renga izo mpapuro turazibahaye, ibindi nabyo byuko musaba ahandi muzoja, tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu. Gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha.
Hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu?
Turasaba burya ku isi hariho abantu benshi, burya ntihobura n'abatwemera kubera ndabona naho twagiye turacaho ibintu twagiye turabona, ntihobura n'abatwemera turacabaza twumva.
Uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasa vye hari uko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu c'u Burundi mwahunze, kandi co bavuga babahoye n'ubu muracace manga, bica bigenda gute? Mukomeza muyobokaze biyangenda ku mana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye, reka dukore ivyo dusabwa n'igihugu c'u Burundi?
twego dukomeza tuyoboka Imana ko Imana yamuciye ko turamubaha ariko Imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira kandi tuzokwigira dutezeka ku kwemera kwacu banka bakunda kwemera kwacu basa ku kutwemera mu gihugu atari rwacu tuzaja kwemangira mu gihugu cyacu bizodushikirana by'inyuma twabandanya kwemanga tuzokwigira kwihakana kwemera kwacu ibyo ntibishoboka tuzabandanya tukwemanga tuzaja hose kwemera kwacu ntidushobora kugutezuka ko naho byagenda gute
icyo mwavu ye muri Kongo musigura ko vyanse ko muhaguma nuko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na RCR muravuga muti tugende mu kindi gihugu ivyo bihugu byose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandika nivyitakunda ko musubira mu Burundi cyo gihugu kindi mugiye mwakavuga ati mwiyandikishe muzobikora
nta narimwe ntibizakwigira bibakwigira twemera kwiyandikisha ku bwo bwa na ariko biometri ivyo nibizakwigira bibana gato tuzakwigira tuvyemera tuzobandanya dusaba ubuhungiro batatwemeye kutwandikira ku buryo busanzwe tuzobandanya dusaba ubuhungiro iyo bidashoboka hose ariko ntitwakugera twemera na gato kwiyandikisha ku buryo bwa na biometri
byanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa murabigira gute
cyo nibaza ko ibyo bitokwanga ariko byanse nta kundi hakubandanya baduhohotera ngaha nibatureke twisubire hari iwacu tujye guhandwa n'abacu twemange mu gihugu cyacu bariho kuduhohotera hanze ubu hariho abana badafise ababyeyi babo bafunzwe ntirengero ryabo kako bibandanya biguma uko rero ibyo ntitushobora kubisabira ko n'ukuri
Zeviya muvuga ko muyoboka muciye ku vyo barabwiwe wewe haragakuru mu mufise ko ababwira iki
ubona nako tuzima tugaranye n'amakuru yabo turi kumwe nta tumenya tuje kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe ubona ko nawe nyine yatoteje kuva kera
mu muheruka ryari
benshi tumuheruka nico kibanza bataracugara
Harushimana Boris Christian murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
namwe murakoze ndabashimira
urakoze cyane nawe Diane nini nahaswa kuri icyo kiganiro giranye n'izo mpunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi naho urunani amizero y'abarundi rwiyandikishije kuri uyu wa kane kugira ruzo kwiyamamaze mu matora y'uguhakana canke kwemeza ibyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Hagato Gwasa yaserukiye ugo runani asaba ko mu gikorwa cyo kwiyamamaza hoba ukwihanganirana no gushira imbere ineza y'abarundi bose mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari hamaze kwandikwa imigambwe 21 umwigenge umwe urunani rumwe ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza
umushinga amateka Agatondo Gwasa yaserukira runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamyi mu gihe cy'ukwiyamamaza kubijyanye n'ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi uyo arongoye runani rw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cy'ukwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokrasi
demokrasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri uko gutandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu abo je manono bagira ni imwe gusa nibumve yuko u Burundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haho mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi icyo twokora rero umwe wese mu byo arimo nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari
abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya Agatondo Gwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iryo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi
sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokarasi kuko usanga kumburizana ibintu byo gukumira umwe wese rero ageze hariya muri ka kazuko kwihereramwo ntiwazomenya azoto
ariko nimba atari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umva je ati muri ego na oya shigikiye iki harimo ivyo duhinyura hari n'ivyo tubona byo bari byiza umuntu azopima arabe ivyo hinyugwa bibaye byinshi gusumba ivyo umuntu yoshima azomenya uko atowe
ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sabanya Frodebu Leon Singenda Kumana icegera cy'urongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokarasi mu Burundi
aya masezerano yacu nirwizwa nshinge bikubira vugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushika naho mbere tugira n'injungu za demokrasi irwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokrasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga kibaguzwa urabona nkundi ko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mwituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacubahiriza tukagikingira rero turosa kakajyo se ni izobitiza nibyakunda ko nta ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu babyumve neza bimenye neza amenyesho bazotora icyaricyo ejo ntibazohe bavuga ngo reka ntaje twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara
uyo arongoye Frodebo umwe mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko kurubuga rwa politike bitoroshye avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo arakanyo keza ko gukora kugira bihinduke
iyo giye mu nzira ya politike wemera nibikurikira habi ngwana nyinshi na cyane cyane ahantu demokarasi itabirakomera na cyane cyane ahantu by'agataka kazi na muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwoba ngo ubijemwo ubumuco wabandi ubere umura abandi ukagomba we kuba wenyine ngo kire wenyine yo politike ufu muyiheba twebwe tucatwemera tureka tubwira nabandi ibizoshika bizoshika umuntu ashobora gupfa ashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kumanyegeye jibine bisanzwe uyu muri politike ibyo rero ntibyo dutera ubwoba kitegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho
gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe no wigenge umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwe w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira baze kuyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahenyanywe mu bwiza shingiro ry'u Burundi igikorwa cyo kwandika abaze kuyamamaza kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 abaze kuyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora icyo gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba ku wa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Raymond Zimana kuri iyo nkuru Hanji naho abaremye bicayi bo muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi basaba umwidegemvyo mwishoro ry'umwimbo wabo abo baremye bavuga ko bategekwa gushorera mu ihinguriro rya leta OTB bakabuzwa gushora mu ryo abikorera utwabo Protem Fidelite ishatse mugenzi wacu aradushikiriza ibindi kuri inkuru Amasoko y'icyayi abarimye mu ikomine ya Mugamba ashoreramwo yahora ari abiri guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu tuko turasozera imwe muri ayo masoko yitwa Protem iriko irankirizwa nkuko twavyiganiye n'abarimye b'icyayi abo barimye twa basanze Amazon ya Muramba na Vyuya bagiriza ihinguriro rya OTB ko ariryo ribabuza gushorera umwimbo wabo ahandi
none dufise twe twararimye icyayi none twabuze aho dushorera ngo OTB irikirayibutse
hari naho banazibira izo modoka bati murereke imodoka ni ya sokariya muyihagarike wa muri nyi wicaye nawe aho yaragejeje utwa yarafise hari umuca sesa muri nyamuri
ito twasoromye utibici bitwara twagiye tubona bahejeje kugura iki police kiraje kiragipakuruza icyo cyayi kiragikura cyangwa kiyona muri hotel
twararimye Protema yaraduhaye imbuto hanyuma turabura ahantu dushorera none imirima yacu iguye kubiti
mugiye no gukwezi bari gusoroma gatatu aho bari nyamenyesha yuko bari bamaze gusoroma rimwe gusa imbere yuko babuzwa gushora muri OTB ivyuko abarimyi babuzwa gushorera icyayi mu yindi shira hamwe cyabikorera utwa bu Protem ntibabihakana nyabuna bavuga ko Protem ataburenganzira ifise kuko wakura icyayi kuko atamira imi hafise Jacques Bigimana n'umuyobozi mukuru w'amahinguriro ya OTB
tera rwamo ngo icyayi bone cy'abanyagihugu icyo ntigishobora kwemegwa ko no gusuzugura wa leta bose wumva igituma uwatanguje Protem yari yagiye gusaba amafaranga mu Bahorande no muri Union Europeenne avuga ngo agiye guteza icyayi ciwe arababwi guteza amahegitari amajana n'amajana yateza n'amakenyi rero ntidushaka ubandi muri ibi bintu
ariko rero bamwe barimyi babwije rya Amerika ko bafise imirima y'icyayi iri kubiri
ibiti za OTB 3000 ngacengira n'ibiti za Protem 1500 hari ishyirahamwe Tribu ryari rigeze gukorana na Protem bakora imivyaro mu 2003 mu 2014 harasubira indi ishyirahamwe yitwa Tabex biratanga icyayi cya Protem mu 2014 2016 icyo cyayi cyose rero ubu kiraho ntidushorera Protem
wafise imirima iri kubiri hari abavuga ko OTB yafumitora icyayi yatangiye imivyaro Protem nayo nyene ikabikora uko hari n'abandi bavuga ko umurimyi w'icyayi akwiye kwidegenja ku masoko kuko ku bwabo atamadeni bafitiye OTB
kugeza ubu rero sindasubira gusoroma cyayo cya OTB byose nabiretse kuko najye bambujije nshorera icyo proteine ari yampaye gipuyu ntiboyire kuri kazi gafumitwara icyo
itongo ko nari igi wange naho proteine ayishore ntera hico ngombye ntawuza kumfata
none iyote yeye guhima ibyaro byari
aha ngano ku nabana ngira arabakecuru nabyara aha ni mike imyaka namaze nshore amahiri ifaranga faranga birabiri ubabona nsigaye ndumukecuru iyo miryaro nayo ibarishe narayihejije
icifuzo abarenyi bafise nuko masoko hakugabanuka yogwira kugira ngo baronkera karusho
ingora nahiri otebe ishobora kudusubiza inyuma uko byahora
warashora tukarara ku mahangare umudugu karengana uri ngaho wagira uramukoma nuko gucira aka kanagucira ko proteme iziri oya nokuru ubu ntawe bari bagicurangutse batinya kuko babona bagucurangugiye wacyurondera handi kashora none ubu twavuga kare kusubira nki muri ya gifuta mbere nayo 2.5 tuyashima proteine bwa kare proteine 2.6 twarigeze kuyahembwa bamaze kuyibona uko atira abasumbije ati kwidusumbije rero subiza hasi ntiyoturuta ritwe twatangwe turi rero n'ubu none nico baturonderera dusubire muri bwa koroni
dusaba rero yuko amashyamu yobamenshi zikavuka zikabanyinshi abanyagihugu akunguka
ingiro y'icyayi proteine byashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu 2008 twarondeye abarongoye proteine kugira ngo tubabaze ibijyanye n'izo ngorane abarimyi babo ariko baragira ariko ntacyo bashimye gushikiriza ikintu cyo nyine rya Amerika nuko ari mu biganiro bibahuza hamwe na leta hamwe na OTB ntitwagejeje aho twagiye mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asanzwe yatwagwa ibijyanye n'ubutunzi n'amahinguriro bo bashiriza ko umurimyi w'icyayi ukoroherezwa izo ntirampeba ajeje kumenyesha amakuru muri izo biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu
abarimyi bakurikiranwa na OTB bashorera umwimbu wabo muri OTB mugabo turazi ko hariho n'imirima ikurikiranwa najya ashyira hamwe proteine rishasha abo nabo nyine bafise uburenganzira bwo gushora uwo mwimbu wabo mu ishyirahamwe proteine twagira rero dufatireho kano kanya kugira ngo dusabe abajeje intwaro muri utwo turere biriko birabamwo bakoranye n'abajeje umutekano ko bokubahiriza umurimyi ubwa mbere kuko umurimyi arima kugira ngo ashore yunguke
icyo mu Burundi kiza ubwira akayi mu biterwa njabuka amazi zinyigize amafaranga y'agaciro mu gihugu kikaba gitunze 3% tw'igihugu wa mu Burundi muri komine Mugamba mu ntera Bururi Fidelite ishatse ijuru rya Amerika
urakoze cyane Fidelite ishatse kuri iyo nkuru inama mpuzamakungu y'agateka kazina muntu yerekanye ko ibihugu bimwe bimwe bisinya amasezerano mpuzamakungu bitayasobanukiwe neza kandi ntibiyakurikize umushinga manza Armel Niyongere abisobanura mu gitabo ciwe yasohoye muri uku kwezi kwa gatatu mu rurimi rw'igifaransa Le Burundi et les peuples mukanya gaheze yari umutumire mu kiganiro muri isanga cha mugenzi wacu Thomas Kamirindi Maître Niyongere haratangura yishura abanyagihugu umunyagihugu Leon yanditse kuri Facebook yacu radio yacu ati arya masezerano mbona atakintu amaze Armel atangura mwishura
mu byukuri aya masezerano cyane cyane n'amasezerano y'ukunganirana cy'amasezerano y'uguhana kuko ibyo bihugu kenshi birabona biti iki gihugu gisanzwe kidakurikiza amasezerano y'agateka kazina muntu gisanzwe gihohotera kiremwa muntu nta ngingo zikomeye zifatwa kugira bakingire kiremwa muntu ugasanga rero ibihugu byinshi bigenda birakosora kubera biba byabisabwe na bagenzi babo ntituvuga ko tacamaze cyanke atacu atangiye ushobora gufatwa mu gihe udakurikije ayo masezerano cyangwa udakurikije ibyo byasabwe na bagenzi babo ahubwo kenshi bituma ibisanzwe biri mu kubahiriza agateka y'akazi na muntu bishobora gutera imbere aho n'utanga akarorero akarorero hari ubu gusanga biciye imbere ya bagenzi babo nk'ibyo biba biciye imbere ya EPI exemple de l'universelle ugasanga barababariye bati mwebwe mu gitabo mpanabyaha cyanyu hari ibi n'ibi n'ibi mwobikosora mwaba muri kumurubahiza agateka y'akazi na muntu iyo bagarutse rero inyuma y'imyaka ine ugasanga byarakosowe ibyo byarashyitse no mu Burundi byarashyitse no mu Burundi birerekana yuko rero icyo gisata cyawo ni ayo masezerano afise akamaro kuko hari igihe ibigira biri kubera muri icyo gihugu bijyanye n'ihohotera rya kiremwa muntu bigenda birahinduka kuko banka yuko baguma babadoma ku rutoki
none se metre ko wowe uvuga uti ibihugu byinjiza mu mategeko yabyo ratification aya masezerano bita yasobanukiwe none twifatire uburundi ibyo birashoboka none se abo bantu baba basoma baba barize kandi baba bahura n'abandi bahanga baba bahura n'abandi bantu binyabwenge kuki abategetsi wakwihanukira ukavuga ngo ntabwo babyumva
abategetsi barabyumva hari ugusanga babirenga no kubera politike ibiri w'ico gihe kuko urabye ntazakarorero nko mu Burundi mu mwaka 2008 Burundi bwaraciye imbere yabo bahinga bagataye akazi na muntu batanzwe barusukira ibihugu byabo hama barabiha amarokomandacyo ibyo basaba Burundi guhindura kandi mu nama yakurikiye inyuma y'imyaka 4 mu 2012 hariho byinshi byahindutse urabye bari babasabye yuko ibyihohotera ryakiremwa muntu byari mu gitabo nka byaha cyo mu 1981 byohinduka bikaba icyatsi kwacu kandi gihanwa ari cyo bita torture barahinduye igitabo nka byaha mu 2009 biteguriye kujya imbere yabo bahinga urumva ari ibintu byinshi byagenda birahinduka bagasaba bati nimurabe mu Burundi hajyeho umugore ateye akazi na muntu wigenga Burundi bwaragushyize mu ngiro mu gutegura kujya imbere yabo bahinga iravuga bati reka mwembe tubikosore ibyo dushobora gukosora kandi baciye bashyiraho umugore ateye akazi na muntu mu 2011 iyo tuberekana yuko ariyo bimwe bagenda barakosora n'ibindi usanga badakosora mu by'ukuri rero muri izi bya EPI ibyo bakosora kenshi baba ari ibyo bemeye kuko mu gihe bahaye amarokomandacyo ibyo bategerezwa gukora hari ibyo bemera ari byo bashyira mu ngiro n'ibyo banka n'ibindi tacyo bavuga ko urumva rero nk'ubu rero bavuze bati bisubira bishyira mu ngiro abo bahinga bacaza barakurikirana uko imyaka ibiri iheze ati mbega mu Burundi bemera gushyira mu ngiro bigeze bakaraba aho bagejeje hama mu nyuma bakaza barabibutsa kiburu gasanga baravuga bati nko kuraba ingene abafungwa basanze mu mabohero bamwe imanza zabo zocibwa turakeneye tuvuge turabuze uburyo bwo kugira abacamanza bashike bagende kuraba amadosi hanageze kubera hakenera uburyo hakenewe yuko haba ubumenyi kuraba banaka hari ugasanga icyo gisata kiranafasha yuko uburyo buboneka ariko bituma ibihugu byinshi kubera bazi yuko ibyo ayo masezerano akomeye benshi no mu bafasha Burundi usanga baza bararaba neza yuko abo bantu baharanira agataya akazi na muntu usanga kenshi ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu usanga bidatunze cyane byiruka kuyasinya mugabo ugasanga mu nyuma ziba ariko barashyira mu ngiro ibiba byasabwe muri izo nama
muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na Gilbert wiriwe
yiriwe neza Thomas
ufite akabazo
yego ndafite akabazo
yego
nashaka kubaza umutumire ndegeka ni kubera iki abiyita ko baranira agataya akazi na muntu ngaha mu Burundi usanga binjiye mu bya politike ukayoberwa gutandukanya umunyepolitike n'uwaranira agataya akazi na muntu
ye urakoze Gilbert reka Maître Armel niyongera ahita gusubiza
Gilbert abadije yuko abaranira agataya akazi na muntu kenshi mu Burundi usanga bita mu bya politike erega ibya politike umuntu wese arafite uburenganzira bwo kugira icyo yivuze ko umunyagihugu aragira icyo avuze ko ibyerekeye bya politiki ibya politiki biraba abarundi bose n'abaharanira agataya akazi na muntu barimwo ni kuvuga rero yuko abaharanira agataya akazi na muntu bareka gusa gukora nk'abanyepolitiki mugabo gukora ibikorwa bijyanye no kuraba yuko ibyo agataya akazi na muntu byubahirijwe bategerezwa kubikora ko biri mu byo bategerezwa gukora ariko rero ntibategerezwa kwambara igitambara cy'umugambwe ngo bajye mu nama y'abanyepolitike ngo bajye kugira imyamamazo yo kwitoza ntibajya gutorwa ntibajya mu bibanza bya politiki ni ibyo byo gutandukanya mugabo bya politiki byose biri mu byerekeye ubuzima bw'igihugu abarundi bose abanyagataya akazi na muntu bose barafise uburenganzira bwo kugira icyo bavuze ko ibibazo bya politiki kuko biraba ubuzima bw'igihugu aricho gituma rero abana gaza kazina muntu baraba neza ahubwo yuko ivyo bibazo vya politike biriko birakogwa neza abanyepolitike bariko bifata neza abanyepolitike bariko barabikora bakurikije abanyepolitike ariko babikura bariko babikora badahohotera kiremwa muntu baharanira gato y'akazina muntu ibyo bibazo bya politike bikakogwa neza byubahirije agateka kazina muntu.
Noneho turi kumwe na Adelin. Adelin,
yego yego, nyakubahwa Thomas Kamirindi.
Urahura komeye
asha nukuri turaho turashima cyane gose tunezererwa ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
Yego, nyarutse akabazo kawe.
Yego, jewe ubwa mbere nashaka ntangure gushima ukuntu yumviye kuzana iki kiganiro kizezwe kijanye n'iby'agateka kazina muntu. Ntagira nti nimba by'ukuri harasinzwe itegeko ryo kuharanira agateka kazina muntu, nkagira nti mbega ababijejwe mu gihugu cy'u Burundi boba bagejejeho ibikorwa by'ukuri aho bararaba neza ko mu gihugu cy'u Burundi nta ruhande na rumwe rwidoga ko rwoba ruhohoterwa. Nimba rwoba ruhari nago ubwo rwidoga barabe bagikemure vuma mu gihugu cy'u Burundi demokarasi icimbatare by'ukuri nihabe uguhohotera. Ariko nugira nti intambwe irahari, intambwe irahari, novuga nti ibice 80% ni iby'abantu badahohoterwa, ariko n'ivyo 20% navyo byoba bihohoterwa ababijejwe bagerageze kubizana habe demokarasi nyayo ntihabe uguhohoterwa. Kuko burya ibi by'agateka kazina muntu bica bijana n'ibya politike, mu gihe politike idahuriwe ko na bose urumva ni kwa guhohotera agateka kazina muntu.
Ye Adelin, urakoze,
mugira amahoro.
Maitre Niyongere, Adelin wamwumvise?
Adere na mwumvise, mugabo ibyo bitigira buze 20%, umutekano 80%, bivana naha herereye canke bivana na n'umuryango asanzwe arimo, kuko uravye abantu barenga 500 bahunze igihugu, abantu birigo baranyuruzwa, abantu birigo barahagarikwa hadakurikije amategeko. Nibaza yuko ubu uravye urugero twavuze yuko mu myaka yaheze wasanga ibyo gatebyote gatebyote kazina umuntu ariko biragabanuka, ubu umuntu arabona yuko hari amabi menshi ariko arakogwa kandi hari ukudahana mu Burundi. Aricyo gituma ibyo bitigiri avuze kibure n'amatohoza wewe yakoze igihe nacyo nubivuga ko nibaza yuko uravye amaraporo igwa arasohoka hirya no hino y'abasanzwe bahana gato y'akazina muntu, amashyira y'umudamakungu, ibisata bya ONI, ibyo tubirerekana yuko umutekano udakwiye mu gihugu. Isinzi kazo gato y'akazina muntu ritubahirijwe, aho usanga na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarahagurutse ikugura amatohoza. Murazi neza ibihugu iyo sentare iguramo amatohoza ivyerekeye gato y'akazina muntu aho biba bigeze. Urumva rone yibaza yuko Adere ndubashe neza icyumviro ciwe, ariko ntacyo nshigikiye.
Adere, reka tuvuge ko ari umunyagihugu gusa usanzwe, ariko hari akantu yakomojeho avuga ati rega nabo ngabo nubwo byaba ari 20%, ati bo kuki byababaho?
Mu by'ukuri ihohoterwa y'agateka kazina muntu ryari rikwiye kuba mu gihugu, igihugu kirimo inzego z'umutekano, harimo inzego z'ubutungane, harimo abasanzwe batwara leta. Ibyo ntibyari bikwiye kubaho, kuko ni ibintu byerekana yuko ata burenganzira bw'umuntu buriho, atakwishyura n'ukwizana mu gihugu. Ibyo rero nibaza yuko kenshi na kenshi ari byo twebwe duhanye hagati y'akazina muntu, naho benshi bibaza ngo turiko dukodukira ibya politike, kubera usanga turiko ndi mu rutoki bamwe mu banyepolitike bariko barikinga mu kiza mu kubera amategeko bahabwa n'igihugu, kubera ingufu bahabwa na leta, kugira bahohotere ikiremwa muntu. Tugaruka tukabavuga, tugaruka tukadoma urutoki ku bitagenda neza. Mu by'ukuri hajya n'uburiko uharanira n'uburi gukina politiki.
Turakoze cyane mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebie huye dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.